VOA. Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM inshuti no kuri radio inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Fideni Yongabo kaze mu biganiro byacu.
Kuvuga tukasaba byukuri yuko hano mu Burundi umuntu wese yumva yuko ubuzima ari hatihabwa. Biraboneka yuko mwa kino gihe ni byukuri icyo kintu kiriko kirahera bukebuke.
Uyu ni Padiri Lambert Nicitereze, umunyamabanga w'inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Burundi, avuga ku gaciro k'ubuzima mu mibereho y'abantu. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari arimo kandi n'amasezerano y'ubutwererane hagati ya Sao Tome et Principe n'u Rwanda.
Perezida aheruka kuva mu matora muri Amerika, Donald Trump yiyamirije ibyashikijwe n'abajejwe iperereza ku Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuva muri Amerika.
Naho muri Cote d'Ivoire, bamwe mu basirikari bigometse ku butegetsi bigarurira umujyi wa kabiri Bouake.
Rusiya bwatangiye kugabanya igitigiri cy'inteko zabwo n'ibigwanisho muri Syria.
Amakuru turayahera kuri aya masezerano Sao Tome Principe yagiranye n'u Rwanda bayashyizeho umukono uyu munsi. Na masezerano y'ubufatanye mu rwego rwo kongera ingufu zabo mu muryango wa Afrika yunze ubumwe, ubukerarugendo, umutekano n'ubwikorezi bwo mu kirere. Umuhango wabereye Sao Tome, umurwa mukuru wa Sao Tome Principe. Abashyize umukono ku masezerano ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo na mugenzi we wa Sao Tome Urbino Botelo. Mushikiwabo yavuze ko aya masezerano ashobora kuzavamo andi azatuma abaturage b'ibihugu byombi bidegembya uko bashaka hagati yabyo. Aya masezerano kandi abaye nyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Intebe wa Sao Tome Principe Patrice Trovoada yagiriye mu Rwanda mu cyumweru gishize. Ntabwo rwari uruzinduko rw'akazi, ariko Perezida Paul Kagame yaramwakiriye.
Radio y'Amerika America, Washington DC. Perezida yavuye mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yiyamirije ibyashikirijwe n'abajejwe iperereza ku Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba, akaba aza kumviriza no munsi wa gatanu abayobozi b'inzego zijejwe iperereza. Mu bintu bitari bwabe imbere yaho, Donald Trump yaranebaguye bikomeye abajejwe iperereza ku munsi wa kane. Abayobozi bakomeye b'inzego z'iperereza batangaje ko bafise ibyemezo bikomeye by'uko Burusiya bwivanze mu matora yo mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye. Yamara batangaza ko badashobora kuvuga ku buryo bugaragara ko byafashije Donald Trump gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Umuyobozi w'urwego rujejwe iperereza mu gihugu, James Clapper, avuga ko Burusiya buzwi ko bwivanga mu matora mu bihugu byo mu mahanga. Yamara ngo ni rya mbere bishyika ku rugero vyibonekeje muri iki gihe. Clapper avuga ko adashobora kumenya ku buryo bugaragara nimba iyo nyifato y'Uburusiya yaragize ingaruka ku buryo Abanyamerika batoye ku itariki 8 z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2016. James Clapp muri iki gihe afise imyaka 73 amaze igihe imyaka 75 mu ntunga amaze igihe yatangaje ko atazorondera kubandanya kuba umuyobozi w'urwego rujejwe iperereza mu gihugu inyuma ko Donald Trump atanguye amabanga yiwe y'ukuyobora Amerika.
Naho muri Cote d'Ivoire, abasirikari bigaruriye Bouake, umujyi wa kabiri mu bunini hagati no hagati mu gihugu. Abaturage bavuga ko batangiye kumva amasasu mu gicuku nka saa saba y'ijoro. Nk'uko umunyamakuru umwe mu banyamakuru bo mu murwa mukuru Abidjan yabibwiye Ijwi ry'Amerika, abasirikare bigometse no mu mijyi yindi ibiri, Korogo na Dalowa. Minisiteri y'ingabo z'igihugu imaze gusohora itangazo ivuga ko abasirikare bakuru batangiye imishyikirano n'abigometse. Iri tangazo kandi risobanura ko aba bigometse basaba ko imishahara yabo izamurwa, bagahabwa agahimbazamusyi, kandi igihe abasirikare bagomba kuzamurwa mu mapeti kikagabanywa barasaba n'amacumbi. Ministeri y'ingabo ivuga kandi ko yategetse abasirikare bose kuryamira amajanja no gukaza umutekano ku bigo bya gisirikare byose. Abigometse bakomoka mu bahoze ari inyeshyamba mu ntambara yaciyemo Cote d'Ivoire ibice bibiri kuva mu 2002 kugera mu 2011, bakaba barinjijwe mu ngabo z'igihugu raho intambara irangiriye. Bouake niwe wari umurwa mukuru w'izo nyeshyamba. Muri iyi myaka itanu ishize Cote d'Ivoire yabaye mwituze. Mu kwezi kwa 12 gushize abaturage barongeye bitorera inteko ishinga amategeko, ishyaka rya President Alassane Ouattara nayo bafatanije begukana insinzi. Kuva Ouattara ageze ku butegetsi n'ubwa mbere umutekano w'igihugu uhuye n'ikibazo gikomeye gutya.
Mubananya nkumviriza amakuru yo hirya no hino mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Uburusiya bwatanguye kugabanya igitigiri cy'inteko zabwo n'ibigwanisho muri Siriya. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cy'Uburusiya Valery Gerasimov yatangaje no musiko wa gatanu kubushikiranganje rujeje ukwivuna abansi bw'Uburusiya buriko butangura kugabanya abasirikare n'ibigwanisho bwarungitse muri Siriya. Gerasimov yatangaje ko ubwato butwara indege z'ingwano Admiral Kuznetsov n'ubundi bwato bw'ingwano bwabuherekeje buzova ubwa mbere muri Siriya. Uburusiya ni igihugu cyafashije perezida wa Siriya Bashar al-Assad mu ngwano yasinzikaje bikomeye Siriya. Intego z'Uburusiya zaragize uruhara rukomeye mu gutuza abagwanya ubutegetsi mu gisagara cya Aleppo mu kwezi guheze, aho leta yagize insinzi ikomeye cyane mu kiringo cy'imyaka itanu ingwano imaze muri Siriya. Uburusiya ni kimwe mu bihugu biriko bigira uruhara rukomeye mu kigoro ko kugirisha ibiganiro by'amahoro mu gihugu cya Siriya mu mpera z'uku kwezi. Kuyindi nkuru, ikinyamugigima cyo ku rugero rwa bitanu n'ibice bitatu cyanyiganije intara ya Fars iri mu bumanuko bw'igihugu cya Iran mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu. Icyo kinyamugigima cyahitanye abirimizi b'Abanyafuganistani bane. Icyo kinyamugigima cyabereye mu mihana yahitwa Saifabad hafi y'igisagara cya Khon, hafi y'ibirometero 1000 mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa Iran Teheran. Buramatari w'intara ya Fars yabwiye televiziyo ya leta ko abajejwe gutabara bariko barondera abandi boba basinzikajwe n'ico kinyamugigima muri iyo ntara ata abantu benshi bayibamwo. Iran iragiramirwa cane n'ibinyamugigima. Kinyamugigima co mu mwaka wa 2003 cahitanye abantu barenga 225,000 gisenyura igisagara kizwi cane mu mateka ca Ban.
Tugarutse gato muri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ministeri y'umurimo iratangaza ko abari abashomeri 156,056 babonye akazi mu kwezi kwa 12 gushize. Mu mwaka ushize wose w'2016 abantu bose hamwe babonye akazi bararenga 2,000,000. Imishahara nayo muri rusange yazamutseho 2.9% mu mwaka w'2016. Nyamara ariko abandi bantu 7,000,000 baracyari mu bushomeri, abandi 5,600,000 bafite akazi kadahoraho. Mu magambo make, abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu kigero cyo gukora 9.2% n'abashomeri. Muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mujye no kuri internet radiyo yacu voa.com, murahasangaho amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahereye ku rubanza rwa Sous-Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka rwakomeje uyu munsi mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikari i Kigali. Seyoboka aregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Arasaba urukiko kumufasha kubona umwunganizi mu mategeko we yifuza. Eric Bagiruwubusa araduhiye inkuru.
Suriyetona Ari Jean-Claude Seyoboka yageze ku rukiko ari mu mpuzankano y'icyatsi iranga abafungiwe muri gereza za gisirikare. Yari yambaye amadarubindi mu maso n'isaha ku kuboko, mu nkweto z'umukara zimenyerewe ku ikositimu y'agakoresho k'ibara ritukura twaramo impapuro. Yasuhuzaga abo baziranye anababaza amakuru yabo badaherukanye, ari nako akubita agatwenge byoroheje.
Amakuru ki?
Salama.
Amakuru ya Desire?
Mu rukiko ababuranyi bombi biriwe ku mpaka z'urudaca zishingiye ku bwunganizi bwa Liyetona Seyoboka, uyu wahoze ari umusirikare mu ngabo zatsinzwe mu Rwanda XFAR araburana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu muri 94 umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yagombaga gusuzuma ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kongera igihe kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyemezo urukiko rwafashe mu mpera z'umwaka ushize ni mu gihe ubushinjacyaha bukegeranye ibimenyetso bishinja Lieutenant Seyoboka uregwa yatangiye urubanza yunganirwa na Maitre Robert Nkundabatware kugeza ubu arasaba urukiko kumufasha akabona ubwunganizi bwishyurwa na leta kandi akagumana n'uyu watangiye urubanza ubushinjacyaha avuga ko bwandikiye urugaga rw'abanyamategeko bunganira abandi mu nkiko busaba kugena uwunganira Lieutenant Seyoboka kuko yagaragaje ko atishoboye urugaga rwagenye ko Maitre Shani w'Imana ariwe wafasha uregwa Lieutenant Seyoboka yabwiye umucamanza mu rukiko rwa gisirikare ko ntacyo anenga Maitre w'Imana gusa ko ahereye igihe urubanza rumaze uyu munyamategeko arufiteho amakuru adahagije ubushinjacyaha bwa gisirikare bwabwiye umucamanza ko butumva impamvu Lieutenant Seyoboka yanga ubwunganizi yagenewe ku buntu bwavuze ko Maitre w'Imana atari umwiga mu mwuga w'ubwunganizi abifitiye ubushobozi kandi ko uregwa nta burenganzira afite bwo gutegeka kumubonera umwunganizi burabifata nk'amananiza ku rukiko igihe cyose atagaragaza izindi mbogamizi zifatika ku rubanza rwe uregwabwiye urukiko ko akigera ku butaka bw'u Rwanda leta y'u Rwanda yagombaga guhita yubahiriza amasezerano yagiranye na Canada mbere yo kumwohereza mu Rwanda kuhaburanira yavuze ko u Rwanda rwemereye Canada ko ruzubahiriza ibisabwa byose akabona ubutabera ubushinjacyaha bwatsembye buvuga ko nta masezerano u Rwanda rwagiranye na Canada mbere yo kohereza uregwa busaba ko bahanganya baye afite ayo masezerano yayagaragariza umucamanza mu magambo yabwo ubushinjacyaha bwashimangiye ko Lieutenant Seyoboka yirukanywe muri Canada akurikiranywe nk'abandi banyarwanda bose mu butabera kandi bwizewe n'abanyarwanda ndetse n'isi yose agira icyo avuga kuri izi mpaka Maitre w'Imana woherejwe n'urugaga ngo yunganire uregwa yisunze ingingo z'amategeko yabwiye urukiko ko yemera ko kuko hari amakuru menshi adafite ku rubanza rwa Lieutenant Seyoboka yavuze ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kubona umwunganizi akamwemera cyangwa akamwanga asaba ko niba bishoboka Seyoboka yakomezanya na Maitre Nkundabatware cyangwa asagahabwa urutonde rw'abunganizi mu Rwanda akihitiramo yisunze urubanza rwa bwana Leo Mugesera nawe woherejwe na Canada uregwa yabwiye umucamanza ko leta yishyurira ubwunganizi Mugesera gusa ubushinjacyaha ahubwo busobanura ko uburyo Seyoboka yageze mu Rwanda buhabanye n'ubwa Mugesera byateye Lieutenant Seyoboka gusaba urukiko gusubika urubanza maze agashaka ibimenyetso byose byemeza ko mbere kuza kuburanira mu Rwanda habanje kubaho amasezerano hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Canada ayo ni nayo afata nk'ipfundo ryo kuba yabona ubwunganizi yifuza impaka ku ngingo y'ubwunganizi mu mategeko cyane kuri izi manza zituruka hanze ziza kuburanishirizwa mu Rwanda ikunze kuzamuka umunsi ku wundi ikiguzi cy'izi manza za genocide ziva hanze mu mwaka ushize wa 2015 ubutegetsi bwatanga aje ko kiri kuri miliyoni 15 z'amafaranga kuva urubanza rutangiye kugeza rupfundikiye Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka w'imyaka 50 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bukeka ko yabikoreye mu Rwanda mu 1994 akiri mu ngabo z'igisirikare cyariho ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana ibyaha byose arabihaka niburanisha leta hariri ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2017 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Eric noneho duhamagare Asumta Kaboyi atubwira uburyo leta y'u Rwanda yatangije uburyo nyine bushya bwo guha amashanyarazi abafata buguzi bafite amikoro makeya Asumta Kaboyi
Nchane ntuza itoroshi cyangwa nabo nabonye amafaranga yo guraguje nka karyo ncane
Ntabwo tuyacana washije ciyeho umwaka umwe haje dusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha
aba n'abaturage bo mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana bavuga ko bakifashisha uburyo bworoheje bashakisha urumuri mu ijoro kandi leta yarabahaye amashanyarazi ku mazu yabo ndetse bakaba bafite mubazi ku nzu zabo aba baturage bavuga ko mu gace kabo nta n'umwe wigeze usigara adahawe amashanyarazi ariko kugeza ubu abafite ubushobozi buke bavuga ko baheruka amashanyarazi bahawe ubwo bari bakigerageza mubazi zabo
nyine y'ubukene buje nago ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene
none iyi kashpa uyimaranye igihe kingana iki
amafaranga ntayo
none se ubundi umuriro kuva ntabwo urashyira mu muriro narimo
ubona sanzemo naratunaho twarakundira gukoresheje urashira ubondarekira kora ko nta amafaranga
ntandi ubuze uko ikora kuko utarongera kuyikoraho
oya ntabwo nize kuyikoraho rwose ntabwo nongeye kuyikoraho bitewe n'uko amafaranga nta rero nibwo sinzi ukuntu nabigenza
kandi wanyu ko nabonye mufite amashanyarazi mujye muyacana
ntabwo tuyacana washijemo ciyeho umwaka umwe twacanye batya duhari ko aho washiriyemo twarekeye gucana kwabuze amafaranga kashe powera hari ariko itara naririmo
ubwo nijoro mubonesha gute ntago murari cyana bese ngo mucana amatara manitse narimo
twegeje kuyacanaho
bamwe mubahawe amashanyarazi ariko ntibayacane bavuga ko bari bishimiye umuriro nk'abandi ariko ubushobozi buke butatumye bagera ku ndoto bari bafite
arukuno irazira kashe baba baziduhaye atari umuntu wiguriye baza bashyira ku mazu noneho rero harimo abakene babashije kutishyiriraho umuriro bitewe n'ubushobozi bw'amafaranga
kashi pasi kaba zihari kugeza uyu munsi nta muntu nuracana mu
batarishyura intuzi ifata buguzi nyine
ifata buguzi se nangaye
$58,000
Leta y'u Rwanda ivuga ko iki kibazo yakimenye ku buryo ariyo mpamvu igiye gutangiza uburyo bushya bwo guha abaturage bafite ubushobozi bw'amashanyarazi ariko amafaranga yifata buguzi bakazajya bayatanga uko baguza umuriro Bwana Jean Claude Kalisa ayobora ikigo gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda
ubundi abo twabonaga ko bafite ubushobozi bukeya bemerwaga kwishyura mu byiciro ariko akajyana $15,000 ubundi akazonya akajyana $15,000 kugeza ubwo ayarangije ubu rero twabonye ko bitewe n'amikoro y'abanyarwanda twabonye ko harimo ikibazo koko turaza kubishyira muri sisiteme yacu kuko abo bantu turabazi ku buryo umuntu azajya agura umuriro wagura umuriro w'amafaranga 500 tukaguha umuriro w'amafaranga 250 asigaye agakoreshwa kwishyura iryafata buguzi aho kugira ngo ujye gushakisha amafaranga 15,000 habaga hariho igihombo ku mpande zombi kubera ko leta yabaga yatanze ubwo bushobozi kugira ngo umuturage ashobore gucana ariko kubera ubushobozi buke bw'uwo muturage nawe ibyo bamuhaye ntashobore kubikoresha
Guverinoma y'u Rwanda yari yihaye intego yo kugera kuri megawati 536 mu mwaka wa 2017 ndetse no kuba ingo zigera kuri 70% zose zizaba zifite umuriro abashinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda bavuga ko kugeza ubu bamaze kugera kuri 1/2 cy'intego bari bihaye ni ukuvuga megawati 220 nizo ziri mu gihugu ndetse abaturage bafite amashanyarazi bakaba bageze kuri 30% Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Burundi kuri wa gatanu umukuru w'inama nkenguzamateka Reverend Yandikuriyo ari kumwe n'abaserukira ubushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu bagiranye inama n'abaserukira amadini n'amashengero amadini n'amashengero asabwa gutanga ubutumwa butagumura abanyagihugu abanyamadini nabo basaba leta gufasha kugira ubwicanyi buhagarare eroje buri kaneza niwe yaduteguriye inkuru
Yugururiye nama umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ari nabwo bujejwe gukurikirana ibikorwa by'amashengero n'amadini yibukije ko amadini n'amashengero afite uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu yanashimiye abayaserukiye ku kuntu bakorana neza na leta ariko Tehanse Ntayiraja yibukije bimwe mukabasoba bigatera umutekano muke
abavugisho b'ibinyoma murazi ko bagisibije mu mwaka w'2015 aho bakwiragiza ku mareresi ku makaseti no kurubuga ngurukana bumenyi cyangwa ngurukana bihuha mu guca ivutu abene gihugu bataye izabo bagahunga aha twoba hakaroye pasteli Damaseni aho yifashe bikaseti igakwiragizwa mu gihugu cyose avuga amajambo ateye ubwoba anatomora muri ayo makaseti yuko ngo reho narodo nyangoma kuva mu ntago z'umwaka utwaye turangije azobara umukuru w'igihugu ivyo bikaba bitabaye ubwo butumwa ariko arakwiragiza ko Imana yamutumye ni ya mana mushobora byose dusenga canke byari bindi nico gituma ibintu bibasengesha mu byumba hafashijwe kuva mbere y'umwaka w'2015 kubihagarika ari naho hategurirwa amabarerwa mwamwe benayo benabo baza badafite intumbero y'Imana
umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yabwiye abari aho yuko boje baributsa abantu ko igihe cyo kwiyumvira intambara cyarenze Reverien de Curio
ahamwe simwarize umwe yigivyiwe urashaka kuri docteur en théologie umwe wese akaba akafilosofa wonda kagira mugajewe ndavye imyaka 10 twamaze mu jamba naje na experience naje no ronki grade no ronka urupapuro kumutsindo basi gukumenya ati mu jamba bigenduka Ijejo byose ngiye mu ishamba piste deuxième kandi kuri kaminuza maze imyaka 3 ntaca ngenda nkiga inkonka amenya ngene utunga abanyagi gutagiriratsiyo gatunga brigade y'abantu 3000 atafri du fonctionne mu office kandi bose bakara bafunguye kandi ukabaduza imisozi mwijoro bakamanuka ibyo byose ni kubera intara tazi ngo yikuronka nari kuronka umba rero kuri twabwira umuntu uti iryo shamba muraryumva urajaye murabe ingene rimeze kuko hari abantu bari ko barigisha ngo biroroshye ngo tujye mu ishamba ngo tugwane nka bajya banaka ugacume ngo nubusaswa
yanatanze tumwe mu turorero dushimangira ivyo avuga
ubu kugira utangure neza kubera gutumbereza byateye imbere ubu gutumbereza ibintu by'inkoho mutanguzira kizibi nijo navuze ni kandi mu meza 3 wabahetse kuko gutumbereza mu byaragwiriye kera bararasa umunsi wose twintage n'umwapfa ariko mu cibitoki bagize iminsi 2 ijana na 10 abana burundi bapfiye mu cibitoki barenga ijana ku masase y'iminsi 2 ikabaro rihafuye bangana ku minsi ngara amasaha 2 ngaha mu gisagara bateye makambi hafuye bangana gutumbereza byarateye imbere ku buryo nahuza birake 2 dushaka guhera mu 2 kandi uko muba benshi niko mupfa muri benshi
abaserukira amashengero basavye ko abarundi basubira kwigishwa ku buzima ariko atihabwa Padiri Lambert n'iciteretse umunyamabanga w'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi
batwigishije batwibukije byizwa rya 5 cy'uko tica no kuvuga tugasaba byukuri yuko hano mu Burundi umuntu wese yumva yuko ubuzima ariko atihabwa biraboneka yuko mwa kino gihe ni byukuri icyo kintu kiriko kirahera bukebuke abantu bariko bimenyera mu gukora ikibi no mubyicanye mu gusesa maraso ibyo rero mu butumwa tujejwe niho dukwiriye guhera tubakwira igihugu cyose twongera kwigisha ubuzima bw'umuntu yukari katihabwa igihugu cyacu kironka amahoro yukuri ego nibyo amashengero ntategeka mugabo aratangira impanuro none rero twosaba yuko izo mpanuro mwoza murazakira murakoze
abandi nabo nka Pastor Samson Chiza wishengero Compassion basaba ko abapolisi bataye umurongo bosubirwako
cyane cyane nabonye ko hari abaserukira polisi bari hano abapolisi basigaye bamwa kanyanga ningomba badufase uko nibamara kunywa kanyanga yezo baraje bari kuye twamaze kwibona kenshi jewe mba hantu baraje gusaka inkwa abapolisi baraje gusaka inkoho bageze ahantu hari kanyanga bacha basoje amasa nganangano kuyavyimbye bari ko bimwera kanyanga abapolisi rero badufasa cyane uko nibo tuziga ku mutima kandi bagarukana umutekano w'igihugu
umukuru w'inama nkinguza amateka hari n'ikindi yasavye abo yari yatumiye
urabona nk'ubu baragenda akavuga bagatanga amaraporo ngo abantu bazimiye ngo abantu barapfuye kikava tuti none bishoboka gute ko uminga ibintu byose biri mu kirere dushobora guharura ku mutumba hapfuye nde umuhungu wande nyina wiwe na se nibande yari yagiye he turondeze mugabo akabitanga uko nyene bigashye bigenda kazoma ngo genocide ngo irikiragira ngo abantu babuze mwese umise amashengera gera mu masikirisari kubera iki tutumenye ukuri mu gihugu ugasanga abantu bavuga ikinyoma barusa ijambo ugasanga abantu bose ariko arandika kuri Facebook umuntu yapfiriye muri Ghana ngo yapfiriye mu Kayogoro umuntu yapfiriye muri Vietnam ngo yapfiriye mu Bakamba
mu by'abaserukiye amadini n'amashengero bumvikanye n'intumwa za leta harimo kwiyamiriza uwo wese yoshaka gusubiza Burundi mu ntambara no gukoresha imvugo zitagumura kandi zitavuma igihugu Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoje eroje kuri iyo nkuru mu Burundi kandi igipolisi mu ntara ya Bururi muri komine ya Matana kiri mu isegeza ryo gufata abantu kivuga ko batagira ibibaranga na cyane cyane batagira aho baba ku kanuni abantu indwi nibo bamaze gufatwa igipolisi kivuga ko buca basubizwa iyo bavuka ni inkuru bimenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Iyo sekeza ryatanguye kuva mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane abo indwi bamaze gufatwa twabasanze ku biro by'igipolisi biri ku mugwa mukuru w'ikomine ya Matana kwa Ronse akajya kuganira nabo bose uko ari indwi bagize n'igitsina gabo tumaze kuganira twasanze abenshi muri bo batavuka mu ntara ya Bururi
n'imvuka n'ikirundo amfatiye Matana bansanze aho ndyamye
uryama he
aho nyine Matana kuri resto
n'imvuka igitega ahantu bita mu mutoyi
Je ngoka muri komine Bugendana province Gitega
bose hamwe ko ari ndwi badushyutse ko yabasanzwe baba kumugwa mukuri komine ya Matana maze bagatungwa n'ubuzuba yabaye bwo kwisumamwa
nkora akazi ko kumisa impudu z'aba boss no kuvomera aba boss bagacira mpamahe
nsanzwe ndi mu fundi nkora ibintu madumu ya meneke n'amabateri nyene gutyo
kurakazi ka restore
cyubwa mbere nare dandaza biyoba ama nkacaninjira mu kazi ko mu kwezi zina kazi kose je mbonye kuko je nta kuyibanira ati kajya kazi karagayitse je nkora bwose
aho bagukuye urukori
je aho bankuye ntararira
imvonya mukuri yatumye bafatwa nkuko twabibwiwe n'igipolisi matana nuko batagira ibaranga byongeye mu kiganiro twahawe n'abamwe mubahagaritswe nabo nyene baravyemerera
je bankuye mu nzu aho nahora nkorera mugabo mutama nahora nkorera yanyihakanya kubera iki ntakaranga muntu ufise
kugira ngo mubye atakaranga muntu mufise habuze iki byavuye ku
kandi karaga higa kweri Ikone kuko
batujanisha gihuti huti umuntu yokarondera kandi ntiturabasuma ntiturabicanye twe twokaronde badufashe tutabyitegure jewe karanga muntu nari ndayifise yaraguye mu mazi yavyandiko byose birafudika chandayite
urongoye ibiro by'igipolisi muri komine ya Matana ariwe abenshi bakunda kwita The Post yabwije ijya Amerika yuko abantu bariko barafatwa kiretse ko batagira ibaranga naho baba ntibagira uburagamo bisobanura yuko kubyiwe bicaye bagora kumenya iyo baronderegwa igipolisi kavuga yuko muri abo bantu usanga harimwo abasuma babinyegejemwo aho rero ingingo ipolisi yafashe ni yo gusubiza iwabo abo bose bariko barafatwa canke abazofatwa badusanga bari muri uyu mugwi iyo ngingo nayo ntiyakiranywe ugweze na bamwe mu bugega aho ni mu gihe ahimatana ariho bahora barangurira imirimo yabo yo kwisumamwo
haciye imyaka 8
uri muri Burundi ndava mu Kirundo wewe tacinya kinga uri kwakorera ngahe imatana
11
ne nko uko bagira gutware mu Kirundo ubyakira gute
anwe nta konde basi nabagararije ubutegetsi gana bonde kirino ntano bonde nkarondera karanga mu
kubisanzwe igihe kintu nosaba nuko bondeka nkakora
kubgutwara ibyo igipolisi muri komine ya Matana mu impundu moyiza abo bantu bategezwa kuja kurondera ibaranga iwabo kubera yuko ariho bazwi kubgiwe uzorohe muranga ntazo bayimiriwe kugaruka imatana muri komine Matana mu ntera bururi Fidelite Shatse ijo rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo na umugenzi we wa Sao Tome Urbino Botelo bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byabo mu rwego rwo kongera ingufu zabo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe w'ubukerarugendo, umutekano n'ubwikorezi mu kirere. Aya masezerano ashobora kuzagera ku yandi azatuma abaturage b'ibihugu byombi bidegembya uko bashaka hagati yabyo nk'uko mushiki wabo yabivuze. Uyu muhango wabereye Sao Tome, umurwa mukuru wa Sao Tome Principe.
Perezida yavuye mu matora muri Amerika Donald Trump yemereje ivyashikijwe n'abajeje iperereza ku Burusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba, akaba aza kumviriza no musi wa gatanu abayobozi b'inzego zijeje iperereza.
Naho muri Cote d'Ivoire abasirikare bigaruriye umujyi wa Bouaké, umujyi wa kabiri mu bunini hagati no hagati mu gihugu nk'uko umunyamakuru umwe mu banyamakuru ba Cote d'Ivoire yabivuze, bigometse no mu mijyi ya Korogo na Dalowa.
Amakuru n'ibiganiro twa bafitiye kuri Radio Ijwi ry'Amerika bigarukiye ngaha kuri mikromari kumwe na Jeff Deni Yongabo
na Thomas Kamirindi. Ku buhanga bw'ibyuma hari Daniel Brown. Turabashimiye rero, mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.